Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 mu kakaro umwaka w'2024 twese namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uno munsi nayo akaba gitwe izindi nkuru zikurikira. Hari abasirikare batatu babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba haraheze hafi indwi. Abo nabo bagirizwa kuba baranyuruje amafaranga y'agaciro kavute k'abasirikare bari bacunze umutekano w'umukuru w'igihugu ca Chad mu gihe aheruka mu rugendo mu gihugu c'u Burundi. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga kubera rumwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwasubiriye abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro. Abo banyagihugu bakavuga ko urwo rwaruka rusigaye rufata ingingo zitari nke muri iyo ntara, basaba ko rwosubizwa ku murongo. Amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme abandanya kwiyongera mu gihugu atacamira. Umuhari inamahoro ubona ko ubutungane bw'u Burundi bukwiye kwikubita agashi bugafata bukongera bugahana abakora ayo mabi kugira agateka k'abakenyezi kubahirizwe mu gihugu. Kaze mwese, idoni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Hari abasirikare batatu barimo intwazangabo zibiri zo mu ikambi icungera inzego bafungiye mu ibohero rya Mpimba haraheze hafi indwi. Bagirizwa kunyuruza amafaranga yari yatanzwe nk'agaciro kavute agenewe abasirikare bari bacunze umutekano w'umukuru w'igihugu ca Chad mu gihe yari mu rugendo mu Burundi. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Abasirikare batatu ni Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge, Major Barthelemy Ndaye hamwe na Adjutant Chef Kwizera Batazira Macero. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bagifatwa mu ntango zindwi heze babanje kuja gufungirwa mu ikambi bita Police Militaire imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku munsi wa gatatu indwi heze. Ayo makuru nyine akavuga ko abasirikare bazize amafaranga y'amanyaburaya bahawe nk'agaciro kabute kagenewe abasirikare bacungereye umukuru w'igihugu ca Chad Mahama Idriss Deby mu rugendo yaherukamwo mu Burundi mu gihe hariko hibukwa imyaka 62 iheze u Burundi bumaze bwikukiye. Abasirikare bagizwa ko baciye bagomba kuyajya bonyine bongera baja kuyavunjisha ku isoko isanzwe bita marché noir mu rurimi rw'Igifaransa aho kuyajana muri banki nkuru y'igihugu. Abasirikare hakaba hitezwe ko bazuburanishwa na sentare ya gisirikare kuri ibyo byaha bagirizwa.
Harakenuye Bonfils Niyongere tubandanye ariko bateguriye mu buraruko bw'igihugu aho bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bidogera urwaruka rumwe rumwe rw'imbonera kure ko rwisuka mu bikorwa by'abajejwe umutekano canke abajejwe intwaro. Mbere rumwe muri urwo rwaruka rugashaka gusubirira abajejwe izo nzego haba mu gufata abantu n'ibindi. Abo banyagihugu bagasaba inzego zijejwe intwaro hamwe n'abarongoye inzego z'umutekano guhagurukira iyo ngeso yo kugwaruka ataco gucibanga. Idonido na Evelyn Mukeshimana.
Inyifato y'urwaruka rumwe rumwe ruhurikiye mu mugambi CNDD-FDD mu ntara ya Muyinga irateye amakenga abanyagihugu bamwe bamwe nk'uko amakuru atandukanye Radio Nzamba yaronse avyemeza. Ku bw'ayo makuru bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure ngo bihe uburenganzira badafise gusubirira hamwe hamwe abajejwe umutekano canke abarongoye intwaro. Uturero dutangwa n'isoko ryacu n'ukwaka karanga muntu abantu barengana, guhagarika imodoka ku ibarabara, kuzisaka hamwe no gufata ibidandazwa mu bya magendo hanyuma bikagurishwa. Uno munyagihugu aravuga uko byifashe aherereye.
Nyene bigenza abantu gufata abantu batazingane bafitiye canke gusaba kanga muntu abantu barengana mu ibarabara reka nje bakabatekera umutwe no gusaka imodokari ku ibarabara kanenga bafitiye abajejwe umutekano. Itangaje gusumba nuko nivyo ico ngo barafashe ngo nibadandazwa kwa magendo bidaheza ngo bije mu nzego z'umutekano. Ababifatanywe ngo bashobore kukigwa kw'amatohoza hanyuma bacike yata ahubwo baje kubitwara bakabigurisha byumvikana ingenere mu ntara harimo abajejwe intwaro hakaba n'abajejwe umutekano n'abantu bo kwigira ibyo bitetse ukamenya ntacike twebwe rero dusaba yuko bwo kwaruka kutubandanya kwigira ibyinga yigiramo mpuzu ahubwo bakoresha amategeko nk'abandi bari imigambi bandi.
Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo nawe nyene aranegura ingendo y'uko rwaruka rw'imbonera kure n'atashimye kudoma ku rutoke asaba abajejwe umugambwe uri ku butegetsi mu ntara gukurikiranira hafi ubwo rwaruka kugira rusubire ku murongo. Abo banyagihugu bagasaba abarongoye intwaro hamwe n'abajejwe umutekano guhagararira amategeko ku nyungu z'abanyagihugu bose bataravye nkunzi.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanye kubashikiriza ayo twabateguriye mu gisata c'agateka kazina muntu amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme abandanya kwiyongera mu gihugu ubutungane nabwo ntihagire n'ico bukora kugira bushengeze abakora ayo mabi. Ivyo bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Marie Louise Baricako agafatira ku karorero ka hafi k'umufasoni wo ku Mutangano mu gisagara ca Bujumbura yahatse kugandagurwa n'uwo bahoze bubakanye bavanye haciye imyaka itatu. Tega amatwi Marie Louise Baricako.
Hari umukenyezi yitwa Bukuru Diane Dali iyo bamaze imyaka itatu atabana n'umugabo wiwe ngo none umugabo yamusanze iwabo aramukubita ashaka no kumwica yitwaje ngo nimbonera kure yegereye umukuru w'igihugu. Uko kudahana amabakoregwa abakenyezi kwabaye ikibazo gikomeye cyane mu Burundi gisa n'ikitari no mu byora zishinga abategetsi. Birababaje ko umuntu ashobora gukorera inabi nk'iyo uwo babyaranye yitwaje ko yegereye abakuru atawushobora kumukurikirana. Iyo mvugo nahitandiye n'ibyiyerekanye muri rwa rubanza rwa wa mukenyezi Emilienne Sibomana yapfunzwe kuko yagirije umuyobozi w'ishure yigishamwo kwashurashuza abana babige aho gutabara abo bana ngo bagire amatohoza bahane uwo mubisha baca bihutira gupfunga Emilienne n'ubu akaba gipfunzwe naho yejejwe. Biruherutse kandi no kuvugwa ku mupatiri ngo yitwa Burakeye wo muri paruwasi ya Giharo yoba yafashwe ariko ashurashuza umukozi wo mu nzu akiri muto akorera umwarimu wo kuri lise communal Saint Joseph. Mu ntumbero yo gutabara uwo mwana uwo mwarimu aca yihuta kumujana ku ivuriro. Wa mupatiri aca arondera abategetsi bamufasha guhagarika iyo dosiye ngo ntije kure. Umukuru w'umugambwe SNDD FDD muri zone Giharo nimbonera kure ngo imwe karuhariwe baca bategeka muganga wo kuri rya vuriro kudasohora ibipimo bya wa mwana. Wa mwarimu aca arapfungwa patiri nawe arinyegeza. Utwo turorero twose ni tumwe kandi duke cyane twerekana ingene amabakoregwa abakenyezi mu Burundi adafatwa n'ubutegetsi nk'icaha gikomeye cica igihugu kandi gikwiye guhashwa bimwe by'akarorero. Ibangamiye rero uwo mufasoni Diane Dali bisa n'ibyabaye akamenyero mu gihugu cacu aho abitwaje kwitwa imbonerakure no kuba begereye abategetsi baca bikorera ibyo bashaka byose bakibaza ko ari hejuru y'amategeko.
Tubandanye ayo twabateguriye intumwa y'Imana igirizwa gutanga akarorero keza mu kwigisha amahoro ukuri n'ubutungane kuri bose. Iyo ni impanuro Musenyeri Salvatore Niciteretse arongoye diyoseze ya Bururi yatekereye abapatiri bashasha bari bahejeje kwinjira muri ayo mabanga hari kuwa gatandatu heze mu ntara ya Makamba. Musenyeri Niciteretse yabasabye kwama baharanira umubano mwiza hagati y'abanyagihugu bakirinda imvugo zibiba urwanko n'amacakubiri. Tumutega amatwi.
Gusemerera ibitagenda neza byonona imibano myiza mu bantu byonona igihugu ni ngombwa ku ntumwa y'Imana n'ubutumwa ntabanduka. Erega mugira ngo musigwe ngo muburi inkuru nziza y'ukiza atari inkuru nziza y'urupfu, inkuru nziza y'urukiza. Urukiza rw'abantu, abantu bamenye Imana, abantu bagendere mu kuri, abantu bagendere mu butungane, nuko abantu babane mu muvukano.
Mu gusozera aya makuru tubabwire ayerekeye inkino muri basketball, umugwi nserukira gihugu w'abana batarenze imyaka 16 warayitahukanye ikibanza cya mbere mu karere ka gatanu inyuma y'inkino zari zimaze iminsi zibera i Dar es Salaam muri Tanzania. Nayo mugwi w'urunani waraye wirahiye umugwi wa Dinamo mu rukino rwari rurindiranywe igishika kuri uyu w'Imana. Inkuru ya Alexandrine Keza.
Muri basketball urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje kuri uyu w'Imana urunani na Dinamo. Urunani rukaba rwatsinze Dinamo amanota 63-51 mbere yaho Remesha yari ihejeje gutsinda Kane amanota 81-64. Gymkhana itsinda New Star bigoranye n'amanota 70-69. Lezipo nayo yatsinze Tigers amanota 73-65. Ku munsi wa gatandatu urunani rwatsinze Remesha amanota 52-45. Tigers yirahira mu kuyitsinda amanota 87-68. Dinamo nayo itsinda New Star amanota 92-49. Ni mu gihe Lezipo yatsinze Kane amanota 79-55. Mu bigeme naho kuri uyu w'Imana Gladiator yatsinze Message Ngozi amanota 59-57. Urunani rutsinda Le Gazelle amanota 57-52. Nayo Young Sisters yirahira Rumuri mu kuyitsinda amanota 57-28. Tukiri muri basketball ibikangara y'Abarundi mu bahungu badashikana imyaka 16 baraye baronse uburenganzira bwo kuzoserukira akarere ka gatanu aho n'inyuma yaho batahukaniye ikibazo cya mbere mu nkino za ku karere zahora ziriko zirabera i Dar es Salaam ni mu gihugu cya Tanzania. Uwo murwi serukira gihugu ukazoca userukira akarere ka gatanu mu nkino zizobera mu Misiri. Umupira w'amaguru mu mugwi wa Message Ngozi Mariakiza Mark Natazira Pochene yahora arongoye uwo murwi yaraye atanze imihoho asubiza umurwi umuryango wa Pierre Nkurunziza wamushinze. Ni mu gihe n'uwahora ari umumenyereza w'uwo mugwi Jimmy Ndayizeye ubu ageze mu mugwi wa Aigle Noir i Makamba. Elize Niyubahwe yahora ari umuvugizi nawe yagenywe mu mabanga yo kuba icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Alexandrine Keza tumushimire. Ni nungaha duciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Byagahungu nayabashikirije ndabifurije kurora ningwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.